Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 12 munyonyo mwaka wa 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri izingingo nkuru nkuru. Leta igiye gufata ingingo yo kwaka amastation bamwe mu badandaza b'igitoro bagiriza ko bari muri yegereyegere yo kugara amastation yahora acuruzwamo ico gitoro. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Mwaro muravyumva muri ano makuru. Imirima nayo itatu y'ibigori yo ku mitumba ya Kibaribari na Karambi muri komine Gatara intara ya Kayanza yararanduwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Ubwo bugizi bwa nabi bwo kurandura imirima ngo buramaze iminsi bwigaragaza muri iyo komine ababikoze ntibafatwe. Murano makuru turababwira kandi bijanye n'imyidogo myinshi mu Barundi bamaze imyaka irenga ibiri barahungutse, bavuga ko batariko barafashwa kuva bashitse mu Burundi, basaba ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi hashtag kubagarukira ko aya n'ayandi ni mu kanya kaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa no makuru tuyahereye kuri no nkuru iciye ku masonga. Hari sanganya ryabereye muri komine Mugamba intara ya Bururi ahitwa Mucogo ku barabara rikata rija muri komine Bisoro ku mugoroba w'u wa gatanu. Imodoka y'ishirahamwe rihingura isima Biseko yatembagariye hepfo y'ibarabara, abantu barimwo ibajyama ko bose barapfa. Iyo modoka ari ifise plaque D98 yarivuye mu ntara ya Cibitoke ijanye isima mu Rutana. Umukuru w'igihugu aragabisha bamwe mu badandaza b'igitoro yagiriza ko bari muri yegereyegere y'ukugara amastasiyo yahora acuruzwamo ico gitoro. Ivyo byavugiwe mu nama yahuriyemwo n'abegwa n'igisata c'umutekano yari kwibera mu ntara ya Mwaro kuri uno wa gatanu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu wa Landiomed Nzeyimana avuga ko leta igiye gufata ingingo y'ukwaka abo badandaza amastasiyo yabo kugira iyahe abashobora kudandaza igitoro. Dukurikire umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Muramaze kumva yuko mu gihugu bavuga bati ibintu byayegereyegere byarahagaze, mugabo murava mutangara mwumvise yuko hari abantu bazi imyisi muri yegereyegere ati yabo ni bande abantu bajeje kudandaza igitoro. Twarababwiye yuko hari ingingo zishobora gufatwa kuko ikibazo cyari kigeze cy'igitoro umwana mwabonye cyamaze kumera nk'igitumbera, mugabo hari abantu banse kudandaza igitoro kandi muramwe muramaze kubibona imirongo yari yagabanutse y'abantu bafata amabizi irongeragaruka. Ubu rero harageze yuko ingingo zifatwa, ingingo zizofatwa zindi mu gufata ajya amastasiyo yabajya abantu baze kudandaza igitoro kijemo, hanyuma kidandaza gishikira bene igihugu boroherezwe, hanyuma abo bantu bace bafutwa ku rutonde rw'abantu bari bazijwe kudandaza igitoro.
Muri ino minsi yaribonekeza mu makomine ya Gatara na Muruta ubugizi bwa nabi bufatiye ku kurandura imirima aho beneyo buca basanga ibiterwa byose ari imirambikango. Akarorero ka hafi kakaba arako mu ijoro ryakeye buca ari uku wa gatandatu aho imirima itatu y'ibigori yo ku mitumba ya Kibaribari na Karambi yose iyo muri komine Gatara yaraye iranduwe n'abantu bataramenyekana. Abajejwe intwaro bakaba batera ibyatsi iyo ngendo bagahamagarira abanyagihugu kurikanura kugira uwuze uramuka afashwe ahanwe hisunzwe amategeko. Edi Claude Nininahazwa.
Inkuru ziva muri komine Gatara zimenyesha ko mu ijoro ryakeye muri komine Gatara imirima ibiri y'ibigori umukuru w'umutumba wa Kibaribari n'umurima umwe w'umwigisha w'indimo uri ku musozi wa Karambi yaraye iranduwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Ivyo bikaba vyaraye bibaye inyuma yaho mu kiringo c'indwi zibiri ziheze hari hatemaguwe imyaba ibiri y'ibigori nyene n'umukuru mutumba munini yari mu mwonga wa Kiguhu n'umurima umwe w'umunyagihugu wo muri zone Ngoro muri komine Gatara nyene. Ubugizi bwa nabi nk'ubwo nyene bukaba bwaranibonekeje muri komine Muruta ihanura ubibe na Gatara aho naho nyene mu ndwi zibiri ziheze haradandaguwe imirima y'ibiraya hongera hanatemagugwa imirima y'ibigori ku mitumba ya Camazi ya Kibari na Mfunda. Abajejwe intwaro ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine bavuga ko bibabaje kubona umuntu arima agatahazira yoye biturutse ku bube gito bw'abantu bimbora kimazi bagahamagarira abarongoye kuri kanura kugira ngo abazokwagirwa n'icyaha bazohanwe hakurikijwe amategeko mukamenya ko abantu batatu bakekwa ko ibyo byaha bamaze gufatwa ubu bakaba bariko bakuvuga ko amatohoza
Edi Claude inahazwe arakenuye imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge ni mu gihe ibiciro by'ibifungurwa n'ivyankenerwa bibandanya biduga abanyagihugu nabo basanzwe bafise amikoro make nk'uko umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na radio Inzamba mu gutanga karoro ku biciro by'ibiharage akamenyesha ko mu mezi atatu aheze hamaze kwiyongera ko amafaranga ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi ku kilo bivanye n'ubwoko bw'ibiharage Ido ni ido na Alexandre Niyongeko.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Rumonge amenyesha ko ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa byaduze bagereranije n'ibiciro byo mu mezi abiri aheze aho ibiharage byo mu bwoko bwa kinure ikiro cavuye ku mafaranga 2,800 kija ku mafaranga 2,300 umuceri wavuye ku mafaranga 2,300 uja ku mafaranga ari hagati y'2,350 n'2,400 ku kiro ikiro cyo bufu bw'ibigori naco cahora kigurwa amafaranga 2,800 ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'2,350 ubufu bw'imyumbati bwagurwa hagati y'2,350 ku kilo ubu kigurwa 2,000 ibyo biciro bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu
tubona ko tugeze hafi tugeze aho umwasi agomba muri atwebwe ikiro cy'ibiharage mu mezi atatu aduteho amahir'igihumbi hagati y'igihumbi n'amajana indwi bivanye n'ubwoko bwaritwo mugabe bidutangaza aho twagiye tubona mu ntara duhereye hano imbere dufata ingingo yo kugurira ibifungurwa abanyagihugu bahanahana kandi bitaba bicyabutse hanze biba bigiye mu makomine ari mu Burundi twagiye twumva nk'umuduga uvuye Matana i Bururi uvuye Gishubi umanukanye nk'undi haragushiriye umuryango badufata icyo kintu biradutangaza cyane
abo banyagihugu bariyamiriza ingingo yafashwe n'abarongoye amakomine yo kubuza abanyagihugu guhanahana ibidandazwa n'abandi bo mu zindi ntara kuko ariyo ntandaro y'iduzwa ry'ibyo biciro
ibyo kugirira ibifungurwa nabyo ku ntara arahetse nk'indwi ya minota yumvise n'umuduga wose umanutse n'amadahuza akabuze ibiharage hanyuma ntibarabigana nyine baramutse babemereye bakabasaba amahera y'umurengera urumva na twese kinoze tuyafata kugira ngo abiyanguye nawe agarure ya mahera yatanga ngo ayo mahera yawe ko ntuzumva ngo usita kuyatanga mu ikomine yipfuye ntituzi ngo angana uko ntitubimenya mugabo urumva natwe hari ibiduga natwumva turakwiye natwe gutegerera ku mupaka wa Rumonge na Bururi ariko ntihagire imodoka iduka n'ibifungurwa haruguru bakenera tunarita ahabikeje yuko abanyagihugu bagomba kuba camwe imigwi canke imice ikomine yine cakinwe turabona ko nayo hagomba kuzana icuka kibi kandi tunagiriye ikaza ubutegetsi bubona burorera bubyumva
uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radiyo Inzamba rukaba rwarondeye buramatari w'intara ya Rumonge Leopold Niyonsaba kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makenga yashikirijwe n'abanyagihugu telefone yiwe yahamagara ntihagire uyitaba
tumushimire na mugenzi wacu Alexandre Niyongeko tumira mate mu kanya amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe
Inzamba
abanyango ba Justin Sabushimike babandanya basaba umuco ku rupfu rwiwe wo yarasanzwe yunguruza abantu n'ipikipiki yapfuye itariki 18 z'ukwezi guheze ku 10 muri zone Bigina komine Kayogoro intara ya Makamba abiwe n'ubu bakemeza ko ivyo abajejwe intwaro bavuga ko yishwe n'impanuka atari vyo basaba nyabuna ko amatohoza kuri urwo rupfu yonja habona inkuru ya George Nimenya
cyamwise kiboneke kimubaba n'agahinda kubona
agakamo na kinshuti ya Justice Sabushimike inyuma y'indwi zirenga zitatu barindiriye ikiva mu matohoza ku rupfu rwiwe avuga ko igipolisi nicaba cyaragize amatohoza n'umuryango wari ukwiye kumenyeshwa ibyayavuyemwo kugira ukuri ku byabaye kujabona
ko bavuga ngo yagonze igiti kwago batumye amatohoza ahageze kugira ngo tumenye co bategekanya gukorera abo bantu babikoze kuko twebwe twemeza ko gushika uyu munsi yarashwe bose barabizi ko havuze amasasu tukaba tumenye ko amatohoza yabaye hama badushikize icyavuye muri ayo matohoza tumenye icyaganaguye neza iyo muhisi
ikindi badatahura kandi kibabaje wanuko ni pikipiki ya ratuwa ye ikiri muri brigade gatwe.
Nikuwe iki imoto yiwe nubu ya fashu ili muri kambiyo ngayi gatwe. None hoho, baifu ati iki. Sote shaka tuasaka kutunga na gokula kugira ngo, awako zidobara basi engezwe.
Tuarondaye utuwa na brigade ya gatwe, aliko nituwashowe kumoronga. Jiste sabushimike yitabdimana mijoro joko wa chumini mnani ukwezi kuichumi uyumaka. Ibyo bikiba uburongo y'izone bigina n'utwa brigade gatwe bavuze ko yagonze igiti mu gihe ariko ahunga abapolisi kubera aratwaye ifumire ya magendo ariko umujyango wiwe wowo ukemeza n'ubuko yishwe arashwe n'abapolisi bo muri brigade gatwe bashaka kumwiba ipikipiki yiwe
yajanye n'impunzi zitahuka n'abarundi bamaze imyaka irenga ibiri barahungutse basaba ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi yashya kubagarukira ko bakabaha uburyo bwo kubaho kuko babayeho nabi mu Burundi. Ibyo biri mu ikete bandikiye kuri uyu wa gatanu barongoye hashtag. Abo barundi bahungutse bidoga bavuga ko batariko barafashwa kuva bashitse mu Burundi kandi bugarijwe n'ingorane nyinshi. Ido nido na Evelyne Mukeshimana.
Abo barundi bahungutse bavuga ko bashimye kwandikira ishirahamwe ryitaho impunzi HCR kuko babayeho nabi kuva bashitse mu Burundi. Umwe mu barundi 25 banditse iyo kete avuga ko babayeho mu buzima bugoye mu Burundi mu gihe ibifungurwa bya nkenerwa byaduze ibiciro ku masoko hamwe n'ibindi bya nkenerwa.
Nkuko famatari kinyereye ni kuvuga dufite mu gihugu cy'u Burundi dufite atwisanga nkuko menga turi imfuzi nta n'umwe adufata mu mugongo. Ubu rero byunyutse bivuye kuri rikena byuzuye mu gihugu ni kuvuga uno munsi tugeze ko u Burundi ibiciro by'ibintu byose byaduze. Ikiro cy'umuceri mu gihugu cy'u Burundi kigeze ku 3,500. Ikiro cy'ibiharage bya nyuma kigeze ku 2,300. Ku muntu nka twebwe yaramaze imyaka irenga ndwi mu buhungiro hanyuma mu gutaha agahabwa agafashanyo k'ikintu cy'imikize atekerewe uca usanga ubuzima busigaye bugora. Kwigisha abana mu ishuri ugasanga ikibazo.
Ikindi abo barundi bahungutse bavuga nuko indwara zituruka ku kutaronka ibyo gufungura zatanguye gufata abana babo n'abakenyezi. Basaba ishirahamwe HCR kubagarukira ko mu maguru masha bakabaronsa uburyo bwo kubaho.
Atanguwe n'indwara mbere ku bana aho umwana basonza mu nyuma bagafatwa n'indwara bagenda kwa muganga bagasanga ari uko barwaye kubera kubura ibyo bafungura. Ndetse hari n'abakenyezi bamaze kugira ibibazo ugasanga bari bungenze mugabo kubera inzara n'abana bari mu nda bagacirayo. Basaba rero ishirahamwe mpuzamahanga ngo HCR ko dutwibuka tukagarukira ko bakadufasha kugira ngo dushobore kuronka ibikoresho by'ibanze kumbere tukaronka n'icyo dushobora gukoresha.
Tubamenyeshe ko iryo kete bandikiye ubuyobozi bw'ishirahamwe HCR rigize irya kabiri banditse bamenyesha ingorane babayemwo kuva bashitse mu Burundi.
Nkuko vyamara ku misi yose ya gatandatu mu kiganiro ku isoko cuno munsi dushimikira ku ngorane zijanye no gutahuka kw'impunzi z'abarundi ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
HCR na mareta y'ibihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bamaze iminsi bahimiriza abarundi na cyane cyane abari mu makambi y'impunzi gutahuka iwabo. Ariko mu ntango z'uku kwezi kwa 11 leta y'u Burundi ikaba yerekanye ku ico gikogwa kitariko kiragenda nk'uko bari bavyipfuje. Ni giki none kibuza abarundi gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro? Nivyo turabira hamwe mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 12 munyonyo mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Kwigenekerezo rya kabiri munyonyo haraheze indwi irenga niho inama yahuje leta y'u Burundi na HCR i Bujumbura yarangira. Iyo nama yamaze iminsi itatu yari iyo kurabira hamwe ingene abarundi b'impunzi botahuka ku bwinshi. Iyo nama yari yatunganijwe n'icyegera cy'urongoye igisata cya ONU kigejwe impunzi HCR Kelly Clements hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse. Umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Nestor Bimenyimana yavuze ko igikorwa cyo gutahuka n'impunzi kiriko kigenda nabi.
Nk'uyu mwaka twa twihaye igitigiri mfatiro cy'abarundi 170,000 bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo. Ariko uyu munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa 11 ntiturashikana n'ibihumbi 200. Murumva yuko habaye ukudebukirwa kw'abahunguka mu gihugu kibanyi cha Tanzania, ari naho dufise abarundi benshi. Turafitanye amasezerano nyabutatu avuga ko tuzoza twakira abarundi 700,000 kungunga, haca ingunga 2 mu ndwi, no kuvuga abarundi 140,000 mu ndwi imwe. Ariko uyu munsi nagomba ndababwire yuko kubera uko kudebukirwa twakira abarundi bari munsi ya 50 mbere, ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17. Murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose. Ni naho rero twataka turagira hasereke mwebwe mujejwe kudufasha gutahuka n'impunzi, gira icyo mukoze turabe ko abarundi bohunguka. Tumaze kubona hari ibitigiri bike by'abarundi bahunguka, twaregereye abo dusanzwe dukorana mbere, ndetse n'impunzi turazisanga iyo ziri mu makambi, turaja kuzibaza igituma batari ko barahunguka. Ubwa mbere igihugu gifise amahoro ntacyo tuma badahunguka, igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye ntacyo tuma badahunguka. Rero mu byo batubwiye no mu byo tumva kuma amatwa dusumira, bavuga bati n'abahungutse ntibafashwe neza.
Ni giki none gituma by'ukuri abarundi bahunze badahurumbira gusubira iwabo? Bagenzi bacu ba Radio Inzamba bavuganye na bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari mu makamba atandukanye y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko.
Jiwe mpunzi mu nkambi ya Ndita, igituma nitabira kamo Leta y'u Burundi ko guhunguka nuko ivyatumye inkunga itaraturwa umuti. Ubwicanyi agatotezo k'abahungutse karibonekeza ku murindi munini. Jongeye nahunze ndi mukozi wa Leta, none ubu baramaze kunsubiriza. None nahunguka ntabona kazoza k'umuryango, ubu kazoba kameze ejo. N'abari mu gihugu baragoye, abenshi babura iyo baja kwa barumutsi. Mu gihe ibibazo by'impunzi byo kwigwa neza, amahoro n'umutekano bikigaragaza kuri bose, abateshejwe izabo bakabisubizwa batabyiyumvisemo, nta kizobuze ko mpunguka.
Tuzibaza ko uwo murindi bashaka uzoboneka mu gihe tuzotwumva ayo maradiyo yose avugira hanze y'igihugu, avugira mu gihugu, abanyapolitiki batashe, haro bahamya ko atari hazina muntu nabo nyine bari mu gihugu. Natwe tuzohereza duheze duhunguke, kuko n'akare aha hantu si ntitwamererwe neza, si muri paradizo, ni mu gahinga kanyaga nande amagogo twahurira mwese murayazi. Si uko rero haturyoheye, ntibituryoheye ku bantu hantu, ni uko by'ukuri hariho ingorane zikihari zidutuma tuto kuhunguka ngo dute ubuzima bwacu mu ngorane.
Ituma jewe ntitabira akama ka Leta y'u Burundi ko guhunguka bituma n'imva nyinshi. Ubwa mbere umutekano muke, ukutubahiriza ubwigenge bwo gushyikiriza icyumviro, ibigira byama byatoye ijya n'ino, agahotoro n'umukazo cy'umugambwe uri ku butegetsi, hamwe no kunyuruza abantu biracyahari kandi aricyo nahunze. Ubwa kabiri abahungutse baranyuruzwa, abandi bakaburagizwa, bituma bahitamo gusubira guhunga. Ibyo byose kuri jewe ni inzitizi ihambaye ituma ntokwihutira gutaha.
Uwahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu yigeze no kurongora umugwi w'igihugu ujejwe gutahukana impunzi, Frederic Bamvuginyumvira, abona ko Leta y'u Burundi na HCR bariko baronderera ingorane ahitari.
Wabona ibitigiri by'abarundi barenga 5,600 bashatse kwinjira, bamwe bashitse ngaha mu Bubiligi, abandi batashitse bakiri no mu mayira bari mu mashamba baciye muri Serbi, byerekana yuko vyukuri atambahora hari. Umwe wese aronsa kaberu ariruka, bapfuma basiga batwagurishije amatongo utuntu twose bari batunze bakava muri cyo gihugu. Ni kuki abarongozi batabona ivyo babona ibihushanye by'ivyo? Ntaro n'abagenda ngaha muri za Uganda, Kampala, birirwa baragenda bahunga.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, Frederic Bamvuginyumvira asaba HCR gufata cyo kimwe impunzi zose.
HCR nirabe umurundi yahunze mu yindi mpunzi yose impunzi yavuye muri Ukraine, impunzi yavuye muri za Turkey, impunzi yavuye muri za Iraq, impunzi yavuye muri za Somalia, impunzi yavuye muri za Venezuela, maze bafate impunzi kumwe kandi ntibabasunikiye mu gihugu ngo bahunguke ku nguvu, nibo bonyene bazomenya ko hageze ko bahunguka kubera ko bumva ko nabandi babwira bati haragendwa ni muzi. Uwesho dusaba leta y'u Burundi ni bagira icyo gihugu, ni bashaka tubafashe hanyuma twubake turonderere umuti ibibazo bihari, turonderere hamwe tutore mugabo atakurondera kuza barabesha abantu bagira ugwenge ruyeri hanyuma kujya macabwa bati ni mutaye hama macabwa bamuga mugwa mu rugo rwe hashaka bati biraheze rero bashaka naho yasubira turaha
gushika kuwa 31 gitugutu mu 2022 impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zarenga 145,000, mu Rwanda naho zarenga 50,000. Gushika kuwa 30 Nyakanga muri uwo mwaka nyene w'2022 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 41,000, muri Uganda naho hakaba hari abarenga 40,000. Gushika kuwa 30 Ruheshi mu 2022 naho mu gihugu cya Kenya hari impunzi z'abarundi hamwe n'abagisaba ubuhungiro barenga 200,000. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 12 munyonyo mu 2022. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Unaho dukurikire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru inondwi turangije muyashikirizwa na Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Tutangurira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru kuri inkuru ijanye n'iduzwa ry'ibiciro ku binyobwa bya Brarudi giyamirizwa n'abavyihereza, tubisanga mu kinyamakuru iwacu cyo muri Yindwi. Babona ko hariho ukwikunda ku badandaza bashaka kunguka inyungu y'umurengera bafatiye ku iduzwa ry'iryo shirahamwe Brarudi. Ariko rero abo badandaza bisigura bavuga ko ikibazo gihagaze kuri Brarudi itanga ibinyobwa nabi nabi. Ku binyobwa byose hagiye haraduzwa ko amafaranga ari hagati y'amajana 200 n'amajana 500 amafaranga y'amarundi. Abihereza ibyo binyobwa barasaba abajejwe intwaro gucungera ibyo biciro abadandaza bidugiriza uko bashatse. Ibikorwa byarahagaze mu gisagara ca Rumonge ku munsi wa kane. Abanyagihugu bose bategetswe kuja kwakira urumuri rw'amahoro. Ikinyamakuru SOS Media nico cavyanditse. Uhereye ku isoko nkuru ya Rumonge ituguruye amabutike hamwe n'ayandi mazu y'ubudandaje ntiyemerewe gukora ku itegeko ryatanzwe n'abajejwe intwaro. Abapolisi hamwe n'imbonerakure nibo bari bajejwe kubuza abanyagihugu gukora imirimo kugira bakunde baje kwakira urumuri rw'amahoro rwari rwageze mu Rumonge ku munsi wa gatatu inyuma y'umutaga. SOS Media yandika ko abanyagihugu bavyakiranye umubabaro bakidoga ko ari uruhombo kubera iyo ngingo, mu gihe igice kinini cyaba muri ico gisagara ca Rumonge batunzwe n'urudandazwa rukoregwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ikinyamakuru Le Renouveau du Burundi nacyo cyandika ku bijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Misiri, aho yari yitavye inama yo kurabira hamwe ibijanye n'ikirere bise COP27. Icyo kinyamakuru cyandika ko yashoboye kubonana n'abandi bategetsi batandukanye, muri abo hakaba harimwo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres, hamwe n'ubujejwe inama y'umuryango w'ibihugu vya Burayi. Ikindi yaranguye ni inama yakoresheje abakuru b'ibihugu vya EAC kugira bavuganire hamwe ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Ano makuru yanditswe ibinyamakuru tuyasozerere mu yavugwa mu bidukikije. Ikinyamakuru iwacu cyandika ku birundo by'imicafu isukwa n'abanyagihugu ku ibarabara ryo muri quartier ya Songa muri zone Kamenge. Iwacu yandika ko abanyagihugu baba cyangwa bakorera hafi yaho hatabwa imicafu bidoga cyane kubera umunuko w'iyo micafu. Abanyagihugu bakaba bidoga ko abategetsi birabira hirya kandi bari kubafasha gufata ingingo zotuma abakora ayo makosa bafatirwa ingingo zotuma bisubirako.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nina hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye Josine Kadene yabashikirije nkabandabike banuye naho ubutaha.